Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mutumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutumbira ku FM 104 n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muisanga mu kiganiro muisanga cy'umunsi tugiye kuvuga hanini ku mabanga mashasha mu nzego mpuzamakungu Uburundi bugiye kurangura ku igenekezo rya 2021 y'uko kwezi kwa kabiri Uburundi bwaratowe mu kibanza cyo kurongora umurwi udasanzwe biga ingingo hamwe n'imigambi ngenderwa ko ishiramwe mpuzamakungu ni ukongera ukaniga uburyo bwo gukomeza iryo shirahamwe mu ndwi iheze naho kwigenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa kabiri bwaratowe mu kibanza cya vice perezida agira gatatu umwe bwa Afrika mu kwezi kw'indwi kumwaka uheze naho perezida Urundi Evariste Ndashimiye yaratowe mu kibanza cyo kurongora ishirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afrika yo mu buseruko yase. Abahinga bakurikiranira ibintu hafi bavuga ku ivyo byose byerekana ku Burundi muriko burizigirwa kandi muriko burasubizwa mutamana mu kiganiro misanga cyo munsi. Abahinga bakoze igihe kirekire mu mashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abahinga bakurikirana hafi politiki yo muri Afurika n'amakungu baratubwira mu buryo butomoye amabanga abatetsi batoye muri ivyo bibanza bajejwe hamwe n'insiguro y'ibanza nk'ivyo bikomeye bihawe igihugu cahitiye mu ngorane za politiki. Abatumire bacu uyu munsi ni ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishirahamwe mpuzamakungu ni Ndaruzaniye yarabaye kandi n'umushikiranganji Burundi ajejwe indero n'inyigisho yarakoze kandi mu bijanye n'ibikorwa byo gucungira umutekano kandi yarakoranye cyane n'ishyirahamwe UNESCO igihe yari umushikiranganji Burundi ajejwe indero n'inyigisho muri aho ambasaderi Ndaruzaniye. Aho murakomye ngaho aho muri
na mahoro murakoze.
Ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na ambasaderi Fred Ngoga Gateretse akora mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika akaba ari umuhanuzi mukuru mu biro bya komiseri ajejwe amahoro n'umutekano muri aho Fred Ngoga Gateretse.
Ndakomeye cyane Fred, mwakoze kudutumira.
Ni byiza cyane rwose ndazi wewe ko uvuye mu rugendo kandi watwihanganiye kuba ugishika unyine ukaba witabye telefone. Ni byiza cyane rwose wakoze.
Murakoze cyane rwose.
Twari kuba turi kumwe kandi na Deogratias Hakizimana ariko mu kanya turungika ubutumwa avuga ko ari ahantu toroshe asa n'uwagize ingorane. Deogratias nawe twari twamutoye kuko yarongoye n'ishyirahamwe Siride ryari rijejwe ibiganiro byo gutatura amatati ariko nibaza ko ahejeje ashobora kudukurikira muri iki kiganiro. Nagomba rero dutangwe kuri mwebwe ambasaderi Ndaruzaniye mwarakoze mu ishyirahamwe ONU. Nashaka mutubwire mu majambo make amabanga yahawe Burundi, ayo mabanga avuze iki, abantu barangura iki?
Murakoze cyane. Nategereye ibyo mwavuze mugabo ibyo nzi muri ONU. nuko Burundi bwatowe muri ya Assemblée générale rikwirakora yikuba vice président de l'Assemblée générale alima umuseke muhinga ntasere ku Burundi muri ONU nubu aherutse kuvuga yuko yaronse amaranga kurongora igice kimwe kihweza amahoro n'umutekano kandi yaremeye ko azofasha nzi neza exactement titre zayo uno munsi mugabo izo nuko kumenya yuko Uburundi hari alo
duga ku ijambo turakumva
Uburundi hamwe n'ibindi bihugu ijana 192 193 ifite ububasha bwo gufasha muri ONU kuko kiri muri iryo shyirahamwe kubwira rero batorwe kuri icyo kiringo nuko baba bihweje ingene bakurakuranwa barakuranwa muri ibyo bibanza mugabo n'iteka rihambaye ryashinzwe Uburundi nifuza rero gushyigikira icyo kintu ngasaba yuko uwo mushinyantahe leta yomushyigikira kuko haragoye gukorera akore neza amabanga yashinzwe kandi niba atakazobikora
hari abavuga ko kubura Burundi bwahora mu ngorane za politiki kwa buronse ikibazo nk'icyo ari kintu gihambaye cyane rwose ku bwanyu icyatumye butorwa n'inkike
icyatumye butorwa n'amategeko ya ONU niko agenda uri mu ishyirahamwe wese n'ibyo gusa aratorwa murabona ko no muri Afurika mu minsi iheze Uburundi bwagenwe kuba umukuru arongoye inama y'abakuru b'ibihugu mu mwaka wa 2023 icyo cyose ni uko babona yuko icyo kingagezemo abishobora kandi azemeye icyo rero ntitwogihaira ko cyane rwose ntikijyanye n'ingorane dufite mu Burundi kijyanye n'uko kumbure leta y'u Burundi ubu yemeye kurangura amabanga yemeye aho yinjiramo muribuka kera kuri perezida Nkurunziza ntiyigeze atorwa ngo arongore iyo inama ya EAC yarasiba ko yarafatiriwe n'ibindi kumbure mugabo
ibyo ntibyari byavuye ku ngorane Burundi bwarimwo ubwo ivyo ntivyo byari byavuye ku Burundi ingorane zarimwo Burundi bwarimwo ingorane za politiki
no nta ngorane zabukuyemo ntibwemeye gukurikira kumbure kumbure zariho za perezida wa muperezida atabishoboye mugabo ubu urabona arabishobora kandi ingorane kumbure ziracariho kumbure zaragabanutse mugabo ziracariho ariko ashoboye gufasha muri iyo nama akarongora iyo nama ibibazo biri mu bihugu by'ubuseruko bwa Afurika agashobora kurongora amanama y'abakuru b'ibihugu gushiga bitori yishu siba yitori torwa na bose nibaza ko ari iteka ry'u Burundi iteka ry'u Burundi basaba yuko bwo kwitaho gusumba uwo mubano mwiza muri Afurika
Ambassadeur Fred Ngoga gateretse ikibanza cha vice president wa gatatu mu bumwe bwa Afurika n'ikibanza kimeze gute umutegetsi ari mu cyo kibanza arangura ayahe mabanga
murakoze cyane gose ku mijambo nagira mvuge ko twebwe mu bwa Afurika bikorwa ukundi ubwa mbere na mbere no kuvuga yuko Uburundi bwabanje gutorwa mu bihugu bya Afrika Central kuko muri nyafrikan mu bwa Afurika Uburundi buri muri Afrika Central ndumva twijejwe n'ibihugu byose byo muri Afurika Afrika Central ikindi gira kabiri nacyo kugira ngo Uburundi butorwe nuko mu by'ukuri bashimye intambwe ubundi bumaze kugira muri imyaka iheze busubira kunegura ibigenderanire n'ibihugu bibanyi kuganira n'ibindi bihugu byo hanze hamarero bose bagashima n'intambwe yo kunyanyisha Abarundi tugeze ko baravuga bati reka tubatere intege hanyuma nuko rero Burundi bwatowe mugabo cyo bivuga bivuga yuko mwaka wa 2026 Uburundi aribwo buzabura muswa ishyiramo igihugu mu Afurika nico bivuga mu by'ukuri hama nagenda hafatye na kandi kagenda bamenyesha n'ibindi mutari muzi nuko uretse ko batowe gusa ngo ba vice president wa banka za gatatu Uburundi buzotwara mu mwaka uza komesa ha mu mwaka ukurikira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na bine Uburundi buzoramutswa na mirongo ibiri na gatanu Uburundi buzoramutswa ikibanza cy'umukuru w'ishyirahamwe rya CERS. Urumva rero ibyo byose ni kwerekana yuko abantu bashimye intambwe igihugu cyacu tugeze ko kandi no kugitera no kugifata mu bwonko no gitera mu ntege.
Murakoze Fred, ambassador Fred ngo gatete buravuze ko cyane cyane kugira ngo urundi buronke ibyo bibanza ari uko amakunga ashima intambwe bugeze ko ariko dusubiye inyuma hariho amakuru ejo bundi yatangajwe y'abantu bahagaritswe bagirizwa kuba bari bagiye mu nama muri Uganda hanini benshi n'abakorera amashyirahamwe atagira inyungu za politiki cyangwa amashyirahamwe ashyira imbere hagati y'akazi na muntu ivyo ntibishobora kuba bimeze nk'agatosi kuri iyo ntambwe gutera imbere ivyo bihugu vyarimwo turazi ko Burundi bwavuze ko bufise ico bubagiriza ko bakoresha amafaranga batazi iyo yavuye ibintu byinshi ivyo ntibishobora kuba ari nk'intambamye muri kazoza
ku bwanjye icyamenye nababwira nuko icyo kibazo ntacyo ndiga neza cyangwa ntacyo ntacyo n'amakuru mugabo icyo navuga nuko nukureka ubutungane bugakora nko mu bindi bihugu byose mugabo sinzi rero sinovuga kuko byinshi kuko ntabyo nzi mugabo icyo nzi ni uko hari ibintu by'agati y'akazi na muntu ingorane ntizibura mugabo igihambaye ni uko abantu baba bafite ishyaka ryo gukemura ibibazo no kuraba ukuntu twova aho twari turi tugatera imbere kurusha.
Murakoze Fred ngo bagateretse tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi Isa Prosper muraho Isa Prosper. Muri hehe? Ni vyiza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro turi kumwe n'abatumire babiri ambassadeur Fred Ngwagateretse na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye kugira ngo bishyure ibibazo bijyanye n'amabanga urundi bwaronse ejo bundi muri ONU reka no muri ishyirahamwe rya Afurika duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo.
Murakoze cyane ndakubwira ngo ndabona umwanya rero n'ibyiyumviro bwa mbere nagomba nanjye n'ibindi bintu byabire kugira ngo wajye ndakubwira ariko kuko hari ikintu kiba kirenze ngo twari mu bibanza bibiri haba ku kugira ngo ndabona amakungu aje ndi Afurika cyangwa ikindi ndakubwira ngo urundi mu myaka ihenze ibyo kitari kora kitakiye hari hano kiri hamwe
Prosper ko byimviro mushikirije rakareka byimviro byanyu tubihe ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yaravuze ko no kugira ngo Burundi wandanye uronka ibindi bibanza muri kazoza bikomakomeye nuko bobandanya batera imbere bagakora ibikorwa ikavyo guteza imbere Burundi n'abarundi ico cyimviro ca Isa Prosper mu kibuga kwiki ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye
nagomba kuvuga yuko ibyo bibanza Uburundi burimo kubera amategeko agenga izo nama dusanzwe turimo mama muri onu rero ko Burundi butogwa nuko hageze ko butogwa kandi umutegetsi ntiyakemera kubya kubijyamo yewe narabishinzwe rero kuko igihambaye ako kazi dushinzwe abashinga ntaye bashinzwe ningene kazorangurwa kubera gashimisha ibyo bihugu byabashizeho icyo ngira ngo twoshimikira ko naye ahandi gushima ndashima ndabikunda mugabo ntibijanye n'ingona dufite zindi mu gihugu hagati izo zama zituzirika izo nazo nyene nkuko mwabibonye muri uyuwa mushyantaye gateretse aramfasha sinamuramukije murambabarira sinariko ndakora utundi
murashobora kuramukanya
yego cyane twari kwakera da yewe ndacyaga muramukije icyo nagomba gushimikira ko rero ni cy'u Burundi buzoshobora kurangura muri ayo mabanga dushinzwe muri onu ndibaza yuko abakora muri onu muri ambasade sinzi ko bakwiye neza kubera ibyo izo sizi wanjye ambasade arabibona n'iteka rihambaye hari igikorwa rero gihambaye gishinzwe u Burundi twokwitaho leta yo kwitaho gusumba igashyigikira ibyo muri EAC k'umukuru wa EAC kandi sana karongora inama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere mu kibazo cyerekeye umutekano muri Kongo yo mu buseruko muri Kongo buseruko rero u Burundi niho buri u Rwanda niho buri ni kibazo gihambaye n'iteka rihambaye bateye umukuru w'ucacu kugira afashe gufasha kugira abashinze icyo kibazo ko bagitorera inyishu baje hamwe abarongoye bakurikize ibyo bemeranije n'iteka rihambaye ariko n'umuzigo uhambaye naho nyine nasaba yuko barundi cyane cyane aho kumutera amashugwe iminsi yose ahubwo mutere ibyiyumviro uko yokora kugira ngo ibyo bamutumye ngo amahoro aboneke agira imana imuje imbere amahoro aboneke akibirongoye ibyo rero nibyo nibaza ko bihambaye abarundi mwofata mugashyigikira umukuru w'igihugu wacu w'u Burundi ashinzwe ayo mabanga uno munsi ntitugume mu ngorane z'i Burundi kumburayo nazo ngorane z'i Burundi zotora umuti muri ivyo bintu bariko barakora kugira amahoro aboneke muri Kongo bizokurikira kumutora mu zindi nama ni nziza tuzoraba aho bazoba bageze ariko byo batowemo muri ino minsi ndabasaba yuko abarundi bose bogerageza gushyigikira ibyo bikorwa kugira u Burundi bugire icyubahiro ko bwafashije mu makungu ko bwafashije muri EAC ko bwafashije muri ONU amahoro akagaruka muri ubwo burere bamushinze
mu mateka ya ONU ambassadeur Gamadier Ndaruzaniye hoba byaba byarashyitse ko hariho nk'igihugu baha amabanga icyo gihugu kikanka kuyarangura
yego byarashyikiye u Burundi muri EAC ndabyuka mu byibuka byarashyitse byamabishika kandi ibyo nabyo ntibitumwa n'uko bimunaniye bituma n'uko kubura abona ingorane afite zitumworohera kugira arongore ibyo bintu arabyankanye
yego namwe ambasaderi Fred Ngoga gateretse mu kanya gatoya cyane rwose ku cyimbo cya Isa Prosper avuga ko u Burundi bukwiye kwitaho cyane ibikorwa by'iterambere ikabukuzuriza abanyagihugu kugira ngo no mu myaka iri imbere bizogenwe mu bibanza bikomakomeye nk'ibi ibindi bibazo bikomakomeye
ndashyigikiye cyane rwose ibyo ambasaderi Gamarere yavuze n'uyu munyagihugu kuko gukomera k'u Burundi nta handi buva buzova iyo twebwe iwacu mu gihugu naho nyine turiko twiteza imbere kandi turiko turashyira imbere kuri abenegihugu mu bukene hanyuma ambasaderi Gamarere yavuze ikintu gihambaye cyane rwose nibyo yavuze yuko ikintu gihambaye no guterera ibyiyumviro umukuru w'igihugu cyacu kugira ngo tumufashe mu mabanga arimo inkuru nziza ni uko arumviriza kandi aranabaza nk'ubu nk'igihe twaheruka disabeba yaradukuje n'abarundi turayaga nikumuterera rero byumviro kandi byatu twarambiye ko ariho tuzaba turi bya tumushinkire ikindi gikomakomeye nuko aronka bamufasha muri aya mabanga mashasha urabona afite amabanga atari makeya ari gutwara igihugu cyacu cy'u Burundi niba n'aya mabanga bamwijeje kugarukana amahoro muri Kongo si ikintu cyoroshye urumva rero azokenera cyane rwose yuko abarundi uretse abarundi tumufasha n'abanyamahanga bakamufasha kuko si ikibazo cyoroshye na gatoyi mugabo gushika ubu icyo tubona ni uko ariko aragerageza atahahengamiye kugira ngo ashobore kuraba ukuntu yofasha mu gukemura ikibazo kiri muri Kongo muzima cyo ikibazo kigoye ikintu kiza no babwira ni uko nk'uwo urabye muri Kongo muri Sud-Kivu aho ingabo z'u Burundi zimaze kugera zarashoboye guhuza abenegihugu bahariya muri za Minembwe n'ahandi hose ubunyi harasa no kumenya ariko haraza umutekano aho bikigoranye ni muri za Masisi na Rucuru naho nyene bariko bararaba ukuntu ubu bikemutse ikibazo nyine nkaba nihenze umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi yashitse Kinshasa
muri
Kongo
niyari
urumva rero hariho ama effort menshi cyane gusa nk'uko bamazega Amerika yavuga mugabo igihambaye nuko ntitubibone gusa ngo nakazi kiwe uko ibyo akora byose byitirwa abarundi nuko natwe tubishyiremo ingufu turabikunze kumuterera ibyiyumviro n'ukuntu twashobora gufasha murakoze
muri kamera bandanye kumiriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Tuyishemeze Antoine muraho Antoine muraho amahoro muri hega Antoine
muraho
yego
amahoro
muri hehe
oromba mesandu
yego ndumva telefone ya Tuyishemeze isa ni ihagaze mu kanya ira isani ivuye ku murongo ariko mu kanya nibaza kutuhava tumurondera nashaka rero tu Fred ngo gatukorote ku mwigwi muravuze ati amabanga yajejwe Burundi n'amabanga n'abarundi bakwiye gufashamwo ikandi kibe ikibazo cy'umukuru w'igihugu wenyene ku bwanyu abarundi bakora iki bwo bokorohereza gute muri ayo mabanga
allo
oui muranyumva
nije mari mwaje kibazo
yego
eh no nicambere na mbere notangura abarundi kwanza no kubanza kumenya amabanga yariyo kuko barabyumva mugabo nti nibamenye kwandi cha ibyajeje cyo ni cambere kira kabiri sinzi ko mwabonye yuko bamunomye no kuba champion ugwaruka muri Afrika no kuba ko mu misi za hazo hari umba mwaka wose azo kwa mahabera inama y'ugwaruka muri Afrika kugira ngo barabe ukuntu bwoteza ugwaruka imbere mugabo nk'uyu mwaka cyuko turaraba ibyo bita zone de libre change ihambaye ni kuraba nk'ibyimviro abantu bwoteza kugira ngo nk'ugwaruka muri Afrika ushobore guprofita iyo zone de libre change hanyuma mugabo ibyimviro byinshi bikaza bivuye ubundi kubera niho bamugize umushampi ibisibyo gusa hariho n'ibindi byinshi nibaza yuko tworaba nko muri East African Community umuntu akaraba n'ibindi uretse ikibazo cy'umutekano muri Congo cyo kirafite abakigejwe muga hariho n'ibindi bya libre circulation des personnes et des biens sinzi uko babivuga mu Kirundi ihambaye
kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu baba mu bihugu bihana imbere n'u Burundi
ikintu kiza twovuga ubu onye ni uko urabye nk'imipaka yose Burundi kubungira ubwiruguruye nta ubu nta mpaka n'umwe wugaye ni ukubwa rero ko urujya n'uruza n'urudandazwa cyane bose rugakomera nawe tuba turiho turatera intege no gushyigikira umukuru w'igihugu
reka dusubire tugerageze duhe ijambo Tuyishemeze Antoine nibaza ko yagarutse ku murongo muri aho Antoine
halo
uyi uratwumva
ariko turumvika ndabumva hana
duga ku ijambo ikibazo cy'imvino
ende Antoine ngozi busi kandake yice ku mukuru w'igihugu kuba yararose ibyo iyo nsinzi yo kurongora ibyo bihugu halo
duga ku ijambo usozere ndumva Antoine telefone yo itoroshe reka tugaruke kuri mwebwe ambassadeur Gemadiere ndabuzanye mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo kivuga ko ayo mabanga urundi bwarose cyane cyane musaba barundi kutaguma batera amashugwe gusa ahubwo batange impanuro ikabuzurize umukuru w'igihugu murashaka kutubwira mukatubwira mu majambo atomoye ikintu nk'abantu cyane cyane nk'abahanuzi bakora kugira ngo ayo mabanga yose urundi bwajejwe agende neza
ndabizi mu gihugu mugabo mu byo yashize bahaye abahanuzi tuvuge nk'izi Kongo mu minsi heze ba yatubwiye wenyine avuye muri uyuwa yuko bamubajije igituma ingingo zifatwa zidakurikizwa hama abanyagihugu bagashinga abenegihugu abakuru b'ibihugu bagashinga yuko mu minsi iza ariwe yotumira amakomisiyo yose yashinzwe ishyirwa mu ngiro y'izo ngingo zagiye zirafatwa uhera Rwanda Nairobi n'ahandi akabahagari Burundi na MONUSCO irimwo kugira baje hamwe ari wabarongowe canke aba inovuga ko abarongowe mugandi wazo bakoranya kugira ngo bashire hamwe ibyiyumviro zotuma izo ngingo zishyirwa mu ngiro vubane kandi neza niteka rihambaye bamuteye ariko mu gihugu azokenera ko bamufasha gusumba uko bahora abantu bakaraba ibiriho bakaraba abantu bazoza bakamenya ingene barongora izo nama kugira umukuru w'igihugu wacu abo bantu batoye batoye neza inyishyu y'icyo kibazo cy'umutuma cy'amahoro muri Kongo rizoba iteka ryiwe abarundi rero nta gutera amashugwe gusa canke bahagira ngo turatsinze ni ukumufasha gutsinda ibyo kugira amahoro aboneke abantu bumve nko baronse umurongozi arongoye igihugu nawe yabarongoye neza muri izo nama abarundi rero ntibamutera amashugwe gusa nibashimike bamufashe nawe arondera bamufasha batari bake nivyo ambasaderi Gatereze yavuze n'amabanga mashasha ahambaye niko ko kwitwara abarundi bwa mbere hari naho n'ibiti boye iwacu ko mu karere ko mu buseruko uburundi turimwo u Rwanda rurimwo amahoro abonetse Kongo azoboneka ku mureni wacu n'ahandi mu bindi bihugu izo nizo nibaza yuko aronse iteka rihambaye n'umuzigo rero ukomeye yuko akwegereza gushikana neza igikorwa hamutumye ukeneye kumufasha akeneye kurondera abafasha bakora ibyo nibyo nagomba kuvuga cyane cyane mu zindi nama naho muri wo nibaza yuko barafise uburyo bakora baturusha hariya nibaza ko ambasaderi akorera mu bandi kandi arabishoboye yazobikora
murakoze ambasaderi reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi wa radio y'ishuri ry'Amerika iri maso Samuela muraho Samuel muratwumva
ndakumva turakumva
muri hehe Samuela muri hehe
mu Rwanda mu karere ka Kayunzwayi hari ibibazo by'umurenge wa Musarani
ni vizito cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye aba cyane ntaye babiri bakoze muri one na bakora muri oyuwa ekana bakoze muri one duga ku jambo ikibazo cy'umviro
ikibazo cyangwa se igitekerezo
ale ego
nagira ngo mbabaze icyo ntavuze mwadusubiyeho nko kubabaza bye n'ibyo bya Amerika ababaza nkanjye Samuel yo kugiti cyanjye urabona abantu twese ntabwo twebwe twese tundi kirundi kandi twese ntabwo ariko iyo mwanditse mu Kinyarwanda abarundi nabo basobanukirwa twe nta kuntu twe mwadufasha mukaba mwandika mu ndimi ebyiri twe tubasha kwisobanukirwamo kuko nkanjye rwose na peteri kugira ngo mbashe gutanga igitekerezo cyo kuba mwadushyiramo indimi ebyiri mukandika mu ndimi ebyiri Kinyarwanda kuko hari n'ibyo muvuga ngo ni ikibanza twebwe ikibanza kigufi ariko ngo
icyo ni ikibazo tuzoshikiriza mugabo kenshi nuko ikirundi n'ikinyarwanda usanga ari indimi zisa n'izisa cyane rwose ugasanga kenshi na kenshi rero usomye ururimi rumwe ari mu Burundi naho haba hariho udasa mu byerekeye nk'ukuntu amajambo akoreshwa je twita grammaire ika namaja amajambo ku bwa cyusanga kenshi na kenshi amajambo munashaka kumva ariko ico kibazo nko mu gisabye tuzogishikiriza hari kindi kibazo mufise
oya makini na gorizo makije na kiba n'uko nako kandi cyubikiriza cyane cyangwa na kimwe cyangwa n'uko ari kimbara mura tsayitse ariko murakoze no gutaha tsamitse
murakoze irimaso samuhera rika tugaruke kuri mwebwe Fred ambassadeur Fred ngoga gatirise mwavuze uruhara rw'u Burundi mu kurondera amahoro muri Congo mwavuze ahantu abasirikare b'u Burundi bari amaze kuboneka nk'agahengwe ndatse ko mukurikirana ivyo bibazo by'umutekano muri Congo mutubwira ikintu abarundi bo bakoze kuko turazi ko hariho inteko zitandukanye ziri muri ako gace mu seruko bwa Congo ariko amakuru turonka nuko ingwano ibandanya cyane cyane hagati y'umurwi M23 n'ingabo za leta ya Congo Burundi bwakoze iki kugira ngo nkuko mwabitubwiye ubugarukane agahengwe aho ikibanza mu kibanza bwarungitswe
abarundi icyamena novuga nuko ikibazo n'ikirakemugwa cyane n'ikirakemugwa gose mugabo aragahengwe mugabo icyo barundi bakoze bagishika ajya mu misozi ya Minembwe n'ahandi hose nuko babandi kuganira n'abantu bahaba bavuganye n'abanyamurenge ababembe abavira urumva amoko yose ari hariya barabahuza baragerageza kubahuza barababwira ati ko baje bashaka amahoro ataho baje bahengamye hanyuma kandi ibyo ni ibintu abarundi bamenyereye no gukora n'igihe bari muri Somalia n'ibyo bakora naho nyene no muri South Africa aho bari kenshi uko bakora nuko hakucya bajya mu bintu by'ingwano kenshi babanza guhura n'abenegihugu bava aho hantu bakumviza amatata hari bagerageza kubahuza nibyo rero nibaza ko bikubera buhuye kandi turabona yuko intambwe ishimishije tugeze ko none munsi kame tubona amakuru atubwira yuko mu Minembwe abenegihugu na leta basiye kuyaga iyo ibibazo biracyahari mugabo hari intambwe igumitere imbere kandi umundi wese ubyishimira
ambasaderi Gamaliere ndabuzanira amwe kuri icyo kibazo nyine cy'umutekano muri Congo n'uruhara urundi rushobora kuba ruzogira kugira ngo umutekano ugaruke muri iyo ntara ibintu mubona byihutirwa abategetsi bokora cyane cyane ku giti curongoye ishyirahamwe ya se initiative cyangwa imigambi yofatwa kugira ngo amahoro aramaze yagaruka mu seko bwa Congo ntibi
nagira kombure nsubire inyuma mbaje kuko ibyo mukuru w'igihugu ashinzwe muri EAC biranditse mu makomunike yabaye uhera Luanda na Addis Ababa kera muri Nairobi i Bujumbura abakuru b'igihugu barakoraniye harabakomunike unyuma abarongoye inzego z'igisirikare ibyo bihugu bose baratumye abashefu d'etamajoro babo n'abakozi babo baherekeje bagira inama i Burundi nyene barashikiriza icyo bifuza ko bizoshyirwa mu ngiro nizo bamusabye yuko ibyo byose bashinze yofasha mu gukoranya abashinze izo komisiyo bose ngo bijye mu ngiro ikibazo cy'u Burundi rero n'ibyo bahawe n'abandi usomye communique yagize n'abasirikare barongoye abandi muri ibyo bihugu byose umenga igihe bazoba bariko baronse ko imigwani ihagarara kugira biteguye kuganira ko u Burundi buzofasha muri Masisi niko byanditse sinzi uko bijyanye neza n'abarundi bari mu Minembwe kuko bagiye muri EAC bagiye bumvikanye na Congo baja gufasha mugabo urumva hariho rero imigwi ibiri mu minsi izashobora kuba iri Burundi sinzi neza ingene bazokordona ibikorwa byabo ni kibazo u Burundi bufite bwo kwibeza neza kuko bikurikije amategeko yanditse guhera Rwanda na Oyuwa n'ahandi ndibaza yuko komandema ya forces za EAC ziri Congo irongowe na Kenya nizo birimo abarundi bazaba bagiye bashyize nasomye muri communique y'abasirikare integera ndategera neza ngira mushaye tegeze yonkwasha ingene amateyo kagenga ingene uburundi bwinjiye muri minembwe ntayo ndabona murambabarira nibaza ko kumbuye gatesa mfata utegera amateyo yatumye bagenda muri minembwe
aricho muvuga ko ambassadeur Fred ngoga gatesa
ego murakoze cyane ego aramategeko agenga ingabo zacu ziri mu minembwe uko bimeze nuko muri zya ngabo za yaseza naba edify uburundi bwahawe kijya gicwe cyo muri kivu ya sukivu ndiko bakivuga mu kirundi hanyuma Kenya na Uganda babaha muri nord kivu hanyuma sud sudan bayiha ahantu bita kumupaka ahantu bita Owele urumba barabigabuye umugabo Burundi bujya na Kongo bari bafite n'indi migenderanire nijo bari bumvikanye ko ntibofashanya kingira umutekano urumba rero naye mategeko abiri umugabo ingabo zacu ziri mu minembwe muri kadre yo kugira ngo bafashe kugarukana amahoro
atubiyutse cyite mwese ko muri ko murabandanye kubiza radio ijwi y'America tukiri kuri yo nyene ambassadeur Fred ngoga gateretse abatitsi b'umushyira hamwe ya imbusire ku Afrika irongowe na perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye yaratanze amategeko atari make ku mirwi itwaje urwanisho ariko gushika nta kintu kiboneka kirakorwa aho mwebwe nk'umushyira hamwe rya Afrika mu bifata gute murabona ko amategeko cyangwa ingingo zifatwa na yasezi zizoteba zikemerwa n'imirwi itandukanye
twebwe turashikiye cyane gose ikorwa cya yase iyo yase barayihora byinshi cyane atangura no gukora mu by'ukuri urabona niho bakirumva ingabo hariya hanyuma kandi bujyanye nta nyishu mu bya gisirikare nta nyishu ya gisirikare idoto ari zo kemura ibibazo muri Congo hakeneye ko abantu bicarana bakayaga bagakemura ibibazo bafite ni nayo mpamvu muravye na communique yavuye muri Union Africaine yuko barabivuze barashimangira ko bavuga bati intambara zigomba guhagarara abantu bakicara bakayaga hanyuma bagakemura ibibazo bibaragishinga nagomba nabibutse yuko kandi Congo uyu mwaka uzoje mu matora mu kwa 12 niyo byose bigaca bigorana mugabo ikintu gihambaye cyane nuko ibihugu byo mu karere byahagurukiye cyo muri Congo Congo mubizi Congo ihanye imbibe n'ibihugu bishika 9 ama kandi umutekano muke muri Congo urafite n'ingaruka ku bihugu bibanyi uba u Rwanda u Burundi cyanke Uganda cyanke na Sudan n'ibindi byose naye mpamvu rero ubunyo ariko abishyamo ingufu nyinshi nego se twizere ko bizogenda neza
reka icyo kibazo turagiha ambasade ya Hagamadire ndabizaniye nawe nyine gili cha kivuze ko ariko imbere yaho ngomba duhe ijambo Claver muraho murakomeye
oui yarakubwira ma gire bisabye
Claver matwumva
bo mwebwe ntabwo ndabumva kweri jewe ndumva ko ngo bamunyumva ariko mwese ndabumva nabi cyane
ubu turakumva uwo bwira uyo muri kumwe akabanza kareka kuvuga kugira ngo tuvugane wewe mu kanya arashobora kubandanya mugabo reka uranyumva ubu
yemwe jewe ndabumva umengo murasaraye nk'abantu muri kure cyane ni ukuvuga n'umutumire sinshobora kumva ikintu abashyikiriye
we murafi icyo mushikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro duga ku ijambo ndabona telefone y'ibitameze neza reka tugaruke kuri mwebwe ambasaderi Gamaliere ndaruzanye nk'uko twabivuze hariho ingingo nyinshi zimaze gufatwa n'abatetsi barongo ishyira hamwe ry'ubumwe ry'umuseko bwa Afrika EAC ariko izo ngingo za nk'amategeko abitwaje ibigwanisho mu buseko bwa Congo izo ngingo ntizigeze zubahirizwa murabona ko iryo shyirahamwe zizoshora gukemura ibibazo by'umutekano muri iyo ntara ya Congo
nagira kumbure tusubire twibukanye ingingo zahereye muri EAC zigashinga abasirikare ba EAC baza gufasha gucungera umutekano igihe bohagarika imirwano bakaja mu biganiro zaraduze zirashika muri Oyua noneho mu minsi iheze muri Oyua na onu niho yari ninacho gituma leta ya Amerika mu minsi iheze yashigikiye izo ngingo zose ko zokurikizwa kugira ngo amahoro aboneke neza cyane muri ako karere izo ngingo rero nizo umushinjantahe perezida w'u Burundi ashinzwe gufasha imigwi ishinzwe ishyirwa mu ngiro z'ibyo bintu mu minsi iza akabakoranya kugira ngo barabe icyabuze ngo birongoke naye ahandi imigwi igwanya yose haba Kongo cyangwa ahandi ituma leta itagira uburyo gucungera umutekano yonyine muri izo burere barimo ituma hadatekana kuko nta otorito bita otorite do leta ntayibiriho igihe rero izi ngingo zokurikizwa nk'uko zanditswe uhera izina zisabeba izina Luanda izina Nairobi izi Bujumbura zigashikirizwa uko byanditse neza zigakurikizwa bibaza kandi nanjye nibaza ko amahoro yoza mu karere izo rero niho izo gurupe zigwana nuko kenshi twumva bamwe bavuga umugwi umwe batubwiye ko hari umugwi 130 birateye ubwoba imigwi igwana 130 irateye ubwoba aho hantu murumva ntawukihagira umutekano ni ugufasha leta ya Congo rero kubishobore kugarukana ubutegetsi bwayo muri ivyo bihugu muri ivyo birere biri mw'iyo migwi yose ivyo bagiye kumufasha mugabo si umugwi umwe iyo migwi igwana imwe n'iyi Congo bamwe nta butegetsi bashaka ibindi bashaka kumbure muri ako karere abandi nabo nyine bariho barondeye ubutegetsi kera hakaba n'imigwi y'abanyamahanga igwanirayo ba FDR
ivyo bindi iyo migwi irondera muri icyo gihugu n'ibihe
imigwi ijana 30 ugiye kuri Google Watch list yazo ziriho ni nyinshi
ego mwari muvuze ibindi bintu iyo migwi irondera muri icyo gihugu mwari muvuze ibindi bintu iyo migwi irondera muri icyo gihugu
ibyo birondera ni byinshi aba mayimayi tubazi kuva kera kumbure benshi bose ntibarondera ubutegetsi kombo hari ibintu batege bakorera hariya muri rya zone leta idakontorora kumbure bibungukira bituma bagwana mugabo batarondera ubutegetsi kombo icyo ni iyindi migwano n'abantu bo mu gihugu hari n'abandi b'abasuma kubera ta tegeko ririho bagira umugwi wose urimo kugwana hari n'abandi rero barondera politike bakarondera uburenganzira bwabo sinoja muri yose iyo migwi nosarano mara iminsi myinshi mugabo imigwi 130 ni myinshi cyane nibaza ko ibi bashinze umukuru wacu abakuru b'ibihugu babiviriye hasi baguma kubitorera umuti kandi bazowutora n'igihe Congo yemeye ko bayifasha ivyo sinibaza rero yuko nogico ndenzaho mugambiwe ntiyo ni myinshi ko bidakurikizwa ntaba tubarengera ko bikiri mu nama abakuru b'ibihugu bakaba babifite mu minwe ntitwovuga ko banze kubigira ndatubareke turabe icyo bazoshika ko ntubarabonana murumva ko nk'uwo mukuru w'igihugu wacu yagiye ikinsha tuno munsi waba rero tubatanga mu banyama nibaza ko bazobishobora izo bintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Laurent muraho Laurent
mwiriwe mwiriwe kuri rya Amerika
mwiriwe neza muri hehe ga Laurent
werereye mu Burundi mu ntara ya Bururi ariko neza neza tuvuka ahantu yitwa Munyinga ku Mukonde
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yarakora mu ishyirahamwe mpuzamakungu nu na ambasaderi Fred Ngoga Gateretse akora mu ishyirahamwe ryo muri Afurika duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
yewe ni cyane ni icyumviro nashaka kugira ngo ndabashikirize mbona izo bintu biri muri yo muri muri leta ya Kongo nuko ire yase kweri yo bigamwe cyane nguvu ikare ku ndingo yo hagarara kuko cyaje iri mu gihugu bwo namuteka na ugeru bamwe gensa ishakore bare bikuru byo ngenda neza kugira ngo byo ngenda n'abantu hagarara hanyuma kugira ngo Kongo nayo yongere garura amahoro kamisa.
Murakoze roho ari kindi cyumvye mu shikiriza ambassadeur Fred ngo gateretse ikimbere cha roho muracumbise ariko n'imbere yaho ambassadeur Gamaliel Ndaruzani yavuze ko hari imirwi irenga 130 yose igwanira ngaho itwaje ibigwanisho mu seko bwa Kongo abatetsi bishiramwe yase bazokorerwa no kugira ngo bajijure imirwi yose ikibigwanisho hasi yavuze kandi ambassadeur ko hariho n'ibindi bintu bituma iyo mirwi yose iba muri Kongo hariho mu professeur ningeze gutumira muri kiganiro ngaha muri sanga avuga ko igihugu cha Kongo gifise ubutunzi ngo bita catastrophe naturelle vyuzuye cyane gusa ahantu hose ibyo birashobora kuba biri mu bintu bituma ubwo iyo ntara itegeye umutekano ambassadeur Fred ngo agateriza.
Murakoze cyane nagira ngire ambassadeur Gamaliel yuko imigwi iri Kongo atari 130 ahubwo ni 142 mumve namwe ibyo bintu biteye ubwoba 142 hama ugacuronka rero imigwi y'abarundi yitwa leta bara ihari hariya hariho FDLR hariho ADF n'izinyamahanga z'abanyamahanga ziri hariya. Ibibazo byo muri Kongo icambe na mbere n'ibibazo by'abakongoma nibo nyene ni ibibazo byerekeye intwari ibereye hakaba rero nanuze n'ubwo butunzi bwa gutera ingorane mugabo ndavuga yuko kuvuga ko ari ubutunzi bwa Kongo ariko butera ikibazo nibaza ko atoba ari ibyo kuko urumva burya hariho n'ibindi bihugu bitunze nabyo nyine muri Afurika n'ahandi hose mugabo naza ko igihugu cya Kongo ni kininiya kandi ikibazo cy'intwari ibereye n'ikibazo gikomakomeye aho urabona ko leta idakomeye bikwiye aho uronka iyo migwi yose ukabona abantu baricwa igihe n'umutaga atacabira ingorane zikomakomeye cyane gose mugabo nibaza yuko icambere na mbere abakongomani nibo nyine bavuga gutora umuti ikibazo cyabo abo mu karere bakazofasha ama mugabo bakazonaganya n'ingene bayobora iki gihugu kuko ni igihugu kinini mu gifaransa bakita ngo pays continent nubwo ko kingana ni nka continent nyine ikora ni haniniya cyane gose mugabo ikintu nagomba gushimagira ko kandi gihambaye nuko abantu batoza baranateranya n'abanyafurika kugira ngo barabe ibyo babasahura. Murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe na abakubaho Norbert mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe gano Norbert
ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Ni byiza cyane rwose
murenge ni wabuyoga
ni byiza murafite ikibazo murafite icyumviro
tubanze dushimire umutumirwa
abatumirwa ni babiri
yego tubashimire nta kuba batagize batugezeho amateka ya Afurika nuko igihugu cy'u Burundi kimeze n'umuyobozi wacyo tunamushimira yuko ajya ahuza abakuru b'ibihugu bya Afurika bakwiga ku kibazo duhuriyemo twese ariko nkagira nkibaza nti se ikibazo cya Kongo perezida w'u Burundi kagerageza kubahuza mubona kizakaryari mubona hari inzira ya bugufi badusobanurira.
Murakoze na Robert Kaduhe ikibazo cyawe abatumire bacu ambassadeur Gamaliel Ndaruzani mduge ku ijambo
musubiramo ikibazo ashikirije
aravuze ati ikibazo cya Kongo murabona abategetsi ba yase bazo gikemura vuba hari inzira ngufi hari heyo inzira ya vuba bufata kugira ngo icyo kibazo gikemuke
ibyo bihugu byose ata mahoro ari Kongo nta mahoro bifite nico gituma bitayeho guharanira amahoro kwaza wose muri Kongo kugira ngo karere kagire amahoro naye hani ngwano zibandanije bizohaba byaduka bitera ibyo bindi bihugu biriho nibanga rero abakuru b'ibihugu bashinzwe si ukugerageza nibaza yuko icyo nababwiye gihambaye kugira umu mukuru w'Uburundi ashingwe gufasha gukoresha hamwe imirwi yose ishinzwe ibyo bibazo bashinze kuva Rwanda gushika Bujumbura kabiri kose, nuko nabo bagomba yuko amahoro aboneka. Amahoro abonetse muri EAC azoboneka muri muzindi ntara ziriho. Amahoro ari Congo dukuye mu bya EAC, haraho amahoro gusumba muri Congo yindi bari kumwe, haraho amahoro gusumba muri Centrafrique, haraho amahoro muri Angola, haraho amahoro muri Zambia no hanze. Ibyo rero ni ibanga ku bihugu bafite n'ugarukana amahoro muri ako karere. Bafasha rero umukuru wa Congo kuri ibyo bintu byohagarara akaronka ingufu zikwiye zo kurongora igihugu kiwe, afashanje n'abandi mu mahoro atagice kibuze umutekano. Ibyo rero ni ibanga rihambaye kugerageza bazurishobora, kuko n'abakuru b'ibihugu bazufata inkingo mbere bashyiremo n'ingufu bishobotse. Mwarabibonye ko bagize inama i Bujumbura, rero ndizigiye ko bazazana amahoro i Congo.
Ambassadeur Fred Ngoga gateretse mu mabanga mujejwe muri umwe bwa Afrika harimo umutekano eka amahoro mu ntara ya Afrika n'ahandi. Mutubwire twihweje ikibazo umushinga ntahe haba kubaho naho bere yabajije, hariho ubuhinga cyangwa za strategie zofatwa kugira ngo amahoro agaruke mu buryo bwihutirwa nk'uko naho bere yabibajije muri Congo?
Murakoze cyane Frederic. Cyo nubabwira nuko mu bisanzwe mu byukuri icyabuze muri Congo cy'ubuhinga, kuko uravye turafite icyo bita Nairobi process, tukaronka Luanda process, amasega America aravuga mugabo ikintu cyagoranye nuko ibyo bumvikana batabishyira mu ngiro. Ubu rero icyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze yuko azoraba ukuntu abahuza kugira ngo barabe ko ibyo bumvikanye abishyira mu ngiro. Ikindi kintu gihambaye nagomba kuvuga kandi ni kubera wiradi neza harimo n'ibibazo by'amoko by'abantu bidowa ko bakumiriwe n'iki byose. Twe rero nk'u Burundi ko natwe twaciye muri izo ngorane turafite icyo twoterera, kuko burya nta bwoko bubi buhari na hamwe. Kandi n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ahora abivuga, avuga ati abatware nibo baba bari abatware iyo abantu bagiye kujyana kubera ibintu by'amoko. Uburere gihambaye muri Congo ni uko barashyira mu ngiro ibyo bemeranye, ubwicanyi bugahagarara, abo bafashe intwaro bakagishyira hasi hamba bakajya mu biganiro nk'uko abakuru b'ibihugu babisabye kugira ngo amahoro agaruke. Ndeka nsubiremo ndababwire ibintu bitatu abakuru b'ibihugu basabye ko imigwano ihagarara. Kiri cya mbere igira kabiri basaba yuko imigwi iyo migwi igera n'ingahe igihari y'abakongomani yuko yoja muri process ya Nairobi irongoye na n'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Basaba ikigira gatatu yuko imigwi y'abanyamahanga iri muri Congo yoshira yosubiza ibigwanisho hasi igataha mu bihugu byabo. Hanyuma bakanavuga rero n'ukuntu bafasha Congo kugira ngo aho hantu hahora hari imigwi myinshi baraba ukuntu bobasubiza muntuze mu buzima busanzwe. Ibyo rero nibyo bintu abakuru b'ibihugu basabye, mugabo ngira ngo nkuko mubibona biracyagoranye. Mugabo nkuko Gamarira yavuze ujya abakuru b'ibihugu bafashe ingingo nta kibananira, bikenewe barakoresha n'ingufu.
Murakoze ivyo ambassadeur Gamarira ndaruzariye ibintu ambassadeur Fred ngo gavuze ni ibintu bihambaye cyane rwose. Yavuze ko hariho ikabuhinga butawuze, hariho inzira nyinshi zaciwemo, ariko ikintu bavuze gihambaye ni uko ivyo bumvikanye bidashirwa mu ngiro. Ku bwanyu ikintu gituma ivyo bintu bidashirwa mu ngiro ni iki?
Igituma nuko kiragoye gutora, kuko izo gusa sizi Congo gusa, ni Burundi wacu hari izo twumvikanye zidashyirwa mu ngiro. Icyo ni ikibazo cya politiki rero, ni uko haba hari bamwe batemeye ivyo bintu. Ingene rero ivyo bintu bitorerwa umuti, kuko batumvikanye niyo nzira abakuru b'ibihugu bavuze ibigwanisho hasi, mwicare hamwe tubafashe mu nzira ya diplomasi, mu nzira ya politiki, turonderera amahoro abanyagihugu dushinzwe. Iyo nzira niyo yonyine izohagarika ibyo bintu. Igihe rero hari umwe yemera uno munsi kimwe ejo akemera ikindi, agatuma izo nama z'umutekano boshyira hamwe bose boye kurwana mu bwaganire politiki na diplomasi ikore, uwo muntu rero kumbure nibaza kw'abakuru b'ibihugu nibamara kuha inama singo bakubijyamo ko sindi muri byo, nibaza yuko nibashika umunsi bicara hamwe neza bakashyira mu ngiro ibyo bashinze hamwe, reka tubyizigire. Niwo murimo mukuru bahaye mu gihugu cyacu Burundi, niho namye mvuga yuko akeneye gushyigikirwa n'abarundi avyigwa n'amahanga kugira ngo bashobore guhagarika ingwano baje mu bicaro baganire, umwe wese avuga ikimubakiye uwundi kindi kugira abatore inyishu inezereza bose. Kubyuka rero mu gitondo uvuye bashinze zijya ngingo umutegetsi waha bo barahumba tuzobamara, umukeze wa hariya ngo abusabo ngaha n'abahandi, izo ni ingorane bateramo kuko bataba barumvikana nibyo bagomba ko bicara bakavuga. Abo bantu mvuga hatabi wanyu mubikuye kuki, baguye he, babigize mu nama izokorwa gusumba ko barasana? Izo nizo nibaza yuko abakuru bagize kandi twoshigikira kako kwifuriza umukuru w'igihugu cyacu Imana ikamufasha izi bamushinze bikajya mu ngiro.
Murakoze ambassadeur Fred ngugagateretse mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose bituma muri rya ntara ikanahandi muri Afurika ibibazo by'amahoro biba ingora abahizi n'ibibazo bya moko, hari ubuhinga canke inyigisho zitangwa ku rwego rwa Afurika kugira ngo abanyafurika cyane cyane no muri rya ntara turimwo izo bibazo bya moko babone ko atari ibibazo biteza imbere abanyagihugu, nta buhinga cyane inyigisho zireho zimeze nk'izo zishobora kuhaba.
Murakoze cyane rwose. Ibibazo bya moko muri Afurika hose birahari, warashaka ni Buraya ngira ngo murabona n'ibintu bikorera muri Ukraine nabyo ni bimwe amoko bwa mu by'ukuri burya ntabwo ko bubi buhari, hari intwaro mbi. I Burundi iwacu turakunda kuvuga tuti nk'icyo ubwoko n'icyo intwaro mbi. Nibaza rero yuko abayobozi bo mu karere ahantu hose ari ingorane nuko aba ari intwaro itaba iriko irakorera neza abenegihugu, kandi twebwe muri Afurika mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika icyo tugomba tuvuga tuvuga tuti ni intwari ibereye n'ikintu gihambaye, intwari ibereye mu gusonera agati y'akazi na muntu, intwari ibereye no gutunganiriza bose utaravye ngo yave mu bwoko na kana runaka. Ibyo rero ni ibintu dushyira imbere cyane rwose, kandi tuguma duharanira kuko ni ibintu bitesha n'umwanya wanashaka, nta nicyo tubyungukamwo. Mugabo urabye ko akarere k'ibiyaga bigari icyo ni kibazo cyamaze igihe kirekire abantu benshi barapfiriye. Urumva rero ni ikintu dushyira imbere cyane rwose kurwanya ibintu byo kuvuga ngo ubwoko runaka na kandi n'ibintu.
Mu masegonda mirongo itatu ambasaderi Fred ngugagaterese ndashaka tugarutse ku kiganiro cyacu impanuro mu ruhanga abategetsi cyane cyane b'abarundi baronsa ayo mahanga ayo mabanga akomeye kugira ngo amabanga ajejwe azarangugwe neza. Mu masegonda mirongo itatu ikintu muvuga ni nk'iki?
Impanuro twubaha ni uko bumviriza bose, kumviriza cyane cyane ntihagire umukunzi, ntihagire umwansi, ni kumviriza cyane cyane kuko hariho ibibazo bikomakomeye kugira ngo ibintu bigende bishyikaho byashyitse nuko hari ingorane.
Murakoze cyane namwe ambasaderi Gamaliel Ndaruzani, namwe bwe nyine impanuro mu kanya gato y'amasegonda cumi.
Impanuro nibaza yuko ziriho zaratanzwe n'abakuru b'ibihugu, impanuro zatanzwe ise nuko bohagarika imigwano bakajya mu nama kurya babigize kugira ngo inyishu ive muri politique na diplomasi.
Ego me ambassadeur ndaruza ndinda gushimira cyane gose kukanya batoye kugira ngo tuganire mugane ni radio ijwi rya America ambassadeur Fred ngo gagateretse namwe ndabashimiye cyane gose kukanya mwatoye ndashimiye na ingenieur yadufashe mu bwizuma nkamashimiye na Nadia yadufashije mu kwegeranya kiganiro turabashimiye inshuti mwese mwadute akamo mukabaza ibibazo turabashimiye mwese mugire amahoro umugoroba mwiza aho muri hose.